Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri no mugoroba tubafitiye. Ingingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Burundi, imyidogo ni yose kubakoresha ibarabara rizwi ku izina rya Amsar, ni barabara riri Bujumbura.
Uhayuhacha urumva ko kinyiganga kare siko byara urumuntu w'ubwoba n'ubugitsa ko nashoboye.
Uyu ni umwe mu bakoresha ibarabara rya Amsa, iyo barabara rica mu makomuni ya Muha, Kanyosha na Mutambu gerekeza ku rugomero rwa Mugere. Iburaya Ufaransa buramutswa mushikiranganje wa mbere mushasha itwa Gabriel Attal, afise imyaka 34, abayi wa mbere afise imyaka mike agiye muri ayo mabanga, ni nuwa mbere yemanga ko ari mu murwi w'abakundana n'abafise ibitsina bisa n'ivyabo agiye mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere w'Ufaransa. Dusubiye gato mu karere, abategetsi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bataye muri yompi abasoda batandatu bagirizwa kwica abasivil ibeni. Muri Korea y'Epfo naho ico gihugu cemeje integuro y'itegeko ribuza kurya no kugurisha inyama z'imbwa. Idonido yano makuru yose mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi ry'Amerika. Ni mukanyi sasa. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu turayahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Habategetsi b'ico gihugu bataye muri yompi abasirikare batandatu bagirizwa kwica abasivile mu gihe cy'ubushamirane buheruka kuba mu burasirazuba bw'ico gihugu. Hejo ni Mukankusi aratubwira ibindi.
Igisirikare kuri wa kabiri cyavuze ko ubwo bushyamirane bwabereye mu mujyi wa Manjina muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru kuri wa mbere. Umutekano warushijeho kuba muke guhera mu kwezi gushize ubwo abagize inteko y'intara bashishikarije urubyiruko gufata intwaro bagakora imitwe mito y'abarwanyi kugira ngo bahangane n'ingabo. Ibi byavuzwe mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare gikorera mu karere, Anthony Mwarushayi. Umuntu wavuzwe mu itangazo ry'inteko ishinga amategeko, Alain Siwako, arabihakana. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefone ko abarwanyi badaturuka Manjina kandi ko umuvugizi w'igisirikare yamureze ibyo ku mpamvu ze bwite. Iryo tangazo ry'ingabo rivuga ko kuwa mbere abasirikare bari ku irondo bavumbukiyeho n'urubyiruko rw'abarwanyi barasa ku basivile. Umunyamakuru wa Reuters yabaze imirambo 7 y'abasivile muri uwo mujyi kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bahatuye yavuze ko umuturanyi we yaragiyiwe gufunga inzu mbere yo guhunga nibwo yaraswaga. Kahindo Mbahikia wasimbutse urw'icyo gitero yagize ati: uyu mugabo yari umubyeyi w'abana babiri yishwe afite imyaka 56. Abasoda batandatu batawe muri yombi baregwa n'igisirikare gukoresha ingufu z'umurengera kandi bavugaho kwica abasivili 4. Ibi biri mu itangazo ry'ingabo. Uburasirazuba bwa Kongo burimo imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri 40, imwe yasizwe n'intambara yo mu 1998 kugeza muri 2003. Umwuka mubi kandi wariyongereye mu gihugu hose kuva Perezida Felix Tshisekedi yongeye gutorwa mu itora ryakuruye impaka ryabaye mu kwezi gushize.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza gusubirayo mu gice cacu ca kabiri cano makuru tubabwira iby'ingendo z'Ibeni na Butembo zasubiye gutangura. Ariko imbere yaho reka gato tubanze tuje muri Israel aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken amaze kugera i Tel Aviv yagiye kuvugana n'abategetsi ba Israel ku mukenyuro ukuriye gufatwa kugira ngo intambara yo muri Gaza ntitandukire akarere. Ejo ni Mukankusi, ibindi Blinken yaganiriye n'abategetsi ba Israel ni ivyaha.
Ibindi birimo gusaba Israeli kurinda abasivile no korohereza imfashanyo kugira ngo ibashe kugera muri Gaza. Avugira uruhande rwa perezida wa Israeli Isaac Herzog, Blinken yavuze ko azabonana n'imwe mu miryango y'abafashwe bugwate.
Ubu bwo mvuye mu bihugu byo mu karere, Turikiya, Ubugereki, Yorodaniya, Katari, Emirati z'Abarabu Zunze Ubumwe na Arabia Saudita. Ndashaka gusangiza president, ministri w'intebe n'abagize guverinoma bimwe mu byo numvanye abayobozi b'ibyo bihugu mvuyemo. turaza kwicarana kandi n'imiryango y'abamwe mu bafite abantu bagizwe ingwate, tuvugane ku byo dukora kugira ngo tuzagarure buri wese mu rugo no mu miryango yabo. Ikindi kandi hari ibiganiro byinshi by'umwihariko ku bigiye gukorwa.
Mu itangazo rya kuri iki biganiro byabaye kuwa mbere hagati ya Minisitiri Blinken n'igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite, bumvikanishije akamaro ko guhagarika ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Gaza. Banagaragaje ko bikenewe gushyiraho uburyo bwo kugarura amahoro n'umutekano. Arabia Saudite yabaye ihagaritse ibiganiro mu rwego rwa diplomasi kugira ngo ibanze isubize umubano na Israeli mu buryo biturutse ku bishyamirane hagati y'abarwanyi ba Hamas n'ingabo za Israeli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Israeli guhindura igakora operasiyo nke za gisirikare mu ntara ya Gaza, ariko yakomeje gushyigikira Israeli yanga ibyo bihugu by'Abarabu bisaba ko imirwano imaze amezi atatu ihagarara.
Ijwi rya Amerika, turacyari mu makuru agezweho ijya nino ku isi. Ku mugabane wa Afurika, baharanira ineza y'abimukira binjira muri Tunisia bagirije leta y'ico gihugu kwirukana ku bwinshi abimukira b'Abanyafurika binjira ku butaka bwa Tunisia baciye mu ibahari ya Mediterane. Ibindi na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Ayo mashirahamwe y'abaharanira ineza y'abimukira avuga ko abantu basigaye birukanwa cyane bagafatwa n'igipolisi ku bwinshi. Ni mu gihe abategetsi muri icyo gihugu bavuga ko hasigaye hinjirayo ingenzi nyinshi cyane ziva mu buraruko bwa Afrika zigana mu bihugu bya Buraya. Ku munsi wa mbere, ihuriro riharanira ubutunzi n'agateka ka muntu muri Tunisia ryaragirije leta kuba yatanguye isekeza ryo kwigizayo abimukira. Bavuga ko biterwa n'uko abo bategetsi bashaka gushimisha ibihugu bya Buraya bitewe n'uko babifisemwo inyungu z'amafaranga bahabwa hamwe n'izindi nyungu. Mu rwandiko rwayo, iryo shirahamwe ryavuze ko abantu bavyiboneye bavuze ko icyo kibazo gikomeye cyane ku mipaka ya Libya na Algeria hamwe no mu gisagara kigira kabiri kinini cya Sfax gisanzwe ari ikibanza kizwi cyane kuba cyakira abimukira baba bipfuza kujabuka uruzi Mediterane bagana mu bihugu bya Buraya. Iryo shirahamwe ritegamiye leta ryavuze ko abimukira bari muri Sfax ku birometero 188 uvuye ku izinga rya Lampedusa mu Butaliyano bama bahagaritswe kandi bakoregwa mabi. Bavuga kandi ko benshi muri bo bambugwa ibintu byabo.
Ejo rya Amerika nari nabiciye ku masonga nk'itangura. Inama nshingamateka ya Korea y'Epfo yemeje integuro y'itegeko ribuza kurya no kugurisha inyama z'imbwa. Ibi bije gusezerera igikorwa kimaze ibinyejana kitavugwa ko rumwe, bitewe n'uko hari abantu benshi bashigikiye ko imibereho myiza inyamaswa yotezwa imbere babandanya kwiyongera. Ejo ni mukankusa aragarutse.
Kurya inyama z'imbwa byigeze kubonwa nk'uburyo bwo kongera ingufu mu bihe by'ubuhehere bw'impeshyi muri Korea, ariko byagiye bigabanuka bisigara mu bantu bakuze no muri za restora zihariye, uko abanyakoreya bagiye bafata imbwa nk'amatungo yo mu ngo, ari nako abanenga uburyo imbwa zicwaga bagiye biyongera. Impirimbanyi zivuga ko imbwa nyinshi zagiye zishyirwa ku mashanyarazi cyangwa se zikamanikwa mu gihe cyo kuzica hashakwa inyama, nubwo abazorora n'abazigurisha bavuga ko hari ibyagezweho mu kuzibaga hagendewe ku bumuntu. Abari bashyigikiye uwo mushinga w'itegeko bariyongereye ku buyobozi bwa perezida Yoon Suk Yeol ukunda inyamaswa. Nawe ubwe atunze imbwa esheshatu n'injangwe 8 afatanyije na madamu we Kim Kyun-hee. Ni n'umwe mu bavugiye ahabona banenga kurya inyama z'imbwa. Abatunze inyamaswa nabo bagiye biyongera uko imyaka igenda ishira. Urugo rumwe muri enye z'abanyakoreya rwari rutunze imbwa mu mwaka 2022. Ibi bigaragaza ubwiyongere bwa 16% uhereye muri 2010 nk'uko imibare ya guverinoma ibigaragaza. Umushinga watanzwe n'ishyaka riri ku buyobozi utarashyigikiwe cyane ku rundi ruhande wemejwe ku buryo busesuye n'amajwi 208 babiri bifashe mu cyumba kimwe rukumbi cy'inteko ishinga amategeko. Itegeko rivuga ko intego ari ukurandura umuco wo kurya imbwa, rizatangira kubahirizwa nyuma y'imyaka 3 y'imbabazi. Aborora imbwa kandi bakazibaga kugira ngo abantu bazirye bazahanishwa igifungo kigera ku myaka 3 n'amande angana n'2,282 by'amadolari. Iryo tegeko ntirivuga igihano na kimwe kuza ry'inyama z'imbwa ubwabyo. Minisiteri y'Ubuhinzi igereranya ko mu kwezi kwa 4 muri 2022 aborozi bagera ku 100,000 boroye imbwa 570,000 zagombaga kugaburwa muri resitora 1,600. Ishyirahamwe ry'abahinzi ryavuze ko guca inyama z'imbwa bizagira ingaruka ku bahinzi 350,000 boroye imbwa miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu no kuri restora ibihumbi bitatu.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru badutegure bakabaheje kudushikiriza yo mvise n'ayandi mushobora kuyasanga kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mu gihugu cy'u Burundi tuyahera mu yavugwa mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Mu Burundi rero bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu cyo kimwe n'abagenda n'abagendesha n'amaguru baca kwibarabara bita Amsar rica makomune ya Muha, Kanyosha na Mutambu turi mu ntara ya Bujumbura gerekeza ku rugomero rw'uruzi mugera baridoga ko iryo barabara ryononekaye imiserege yaryo irabomoka ku buryo bibagora kurikoresha. Inkuru menyesha makuru Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Turi kwibarabara rica muri quartier Ruziba muri commune Muha riva kwibarabara nimero zitatu gerekeza mu mitumba y'intara ya Bujumbura hari gashika yasanzwe hari urugomero rwa Mugere. Ni barabara mu bwaguke rifise nk'imetero 8 rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubuntu renga n'imetero 100 utabonye inkombe z'imiserege za bomotse. Ibyo bigatuma igihe cyose imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubu yihereza ibarabara ari naco gituma ryononekaye. Nuko tubikesha abakunzi b'ijwi rya Amerika hatugeze n'ahasanzwe hari binogo n'amabuye imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga. Ahadushitse naho ni ku kiraro ca Nyamusenyi cubatswe mu byuma kiri ku ruzi Mugere rugabura komine Kanyosha Mutambu na Kabezi zose ziri mu ntara ya Bujumbura. Mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe heza bomotse kandi wihweje neza ubona imigaga. Abahaca nk'abagenda n'amaguru imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya.
Cyane impungenge nyinshi nubwo kubera nako gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka
nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka. Imigaga yose yamaze kubonekana kuri ico kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomotse.
Uhayu haca urumva ko kinyiganga kare siko byara urumuntu w'ubwoba n'uko gica ko naco wotse.
Ikindi abo bahaca berekana nk'inkwirikizi igihe ico kiraro coba casenyutse n'uko uruja n'uruze guhagarara bagasaba babi jejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye.
Ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko ntobitorohereza abantu bahasiga ubuzima gose.
Ambwiye cobomoka nuko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza. Icyo kokwaho nuko nk'iri barabara n'ikiraro byokogwa
ikintu gikwiye gukogwa bakwiye kongera kugisubiramo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza.
Abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro ho bitarakogwa imodoka nini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe
kuko amakamyo cyangwa hano menshi cyane madipi ne n'ibiki uko nzo zihabomagura izo modoka nini nini
gitangazize ribarabara nirigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo kora ibikorwa rusange nako urare turabikora aya makanifoni twofusira.
Mu kiganiro abakunzi b'ijwi rya Amerika bagiranye na buramatari w'intara ya Bujumbura Hadezire Nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganje bujeje inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha.
Rero icyo barabara nta mugambi wayo kuri sanura rero twarasavye ubushikiranganje buze kutufasha kuraba ico kokorwa hanyuma na rezidezo yaho ikunda gukorera kuri icyo barabara hariyo n'ibiraro biri imbere byakozwe na rezidezo rero twindi ko ari cyokorwa ubundi mu komine nta kintu twofasha mu komine cyane mu ntara nta kintu twobikorera ko nimba ari ifashanyije ufahandi mugabo ico kirakeneye kwingirwa vuba kugira ngo nishonone kare.
Ibarabara benshi bita rya Amsar ryubatswe n'ishyirahamwe Amsar hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi igihe hubaka urugomero rwa Mugere. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishyirahamwe Sojea Satom hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri n'icenda. Banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura no mu gice cyo mu gisagara cya Bujumbura. Hakiyongera ko n'abakozi bava mu ishyirahamwe Regideso baricamwo baje gukurikirana ibikorwa byo ku rugomero rwa Mugere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika u Faransa bufise umushikiranganji wa mbere mushasha Gabriel Attal asubiriye Madame Elizabeth Borne yari amaze amezi 20 muri ico kibanza. Gabriel Attal w'imyaka 34 niwe wa mbere adedesheje ayo mabanga mu Faransa kuri iyo myaka yiwe, akaba nawe wa mbere agiye muri ico kibanza yemanga kumugaragaro ko ari mu murwi w'abakundana basangiye ibitsina. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umusesanguzi mu vya politique Professeur Paul Kananura ari mu Faransa atangura avuga impamvu yibaza ko yatumye Gabriel Attal ari we yizerwa ngo aje muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere u Faransa.
Icya mbere ni umuntu w'umunyabwenge, icya kabiri yayoboye za ministeri zituma ibibazo byose by'igihugu ashobora kuba abisobanukiwe, cya gatatu nuko ngubu ari mu baministeri bakunzwe cyane. Icyo gikundiro yenda perezida dafite akabagira ngo yenda aricyo azana kugira ngo ahe amahirwe igice cye cya kabiri cyo kuyobora manda ye.
None aho ngaho mu Faransa byakiriwe bite kuba ariwe mu ministeri w'intebe ugifite imyaka mike, yafite imyaka 34 gusa, ugiye kuri uwo mwanya ariko akanaba ari umuntu utarigeze ahisha ko ari umuntu baho akorana imibonano mpuzabitsina n'ubahuje igitsina. Ibyo ngibyo aho ngaho mu Faransa byakiriwe gute?
Ongira ngo ntacyo bitwaye, abantu babyakira ku buryo bunyuranye bakurikije imyumvire yabo, ariko abagira ngo ku gihe cyo François Hollande yari perezida niho bashyizeho itegeko riha uburenganzira abatinganyi. Ubwo rero ngira ngo ubu ngubu bisigaye byaragiye mu mico y'abantu hano mu Burayi. Ibyo numva ibyo ngibyo nta kibazo biteye, ahubwo uko abantu bajya babyakira, hari ababyakiriye neza, hari abifuje ko yakora neza. Noneho tugiye tukareba nk'umwopoza ukomeye cyane, niwe wanditse ngo ubu Faransa bugiye kuyoborwa n'abana, abaturage nibo bazagirira ibyago.
Uwo mwopoza utavuga rumwe n'ubutegetsi ukomeye ushaka kuvuga ariko utsinze ni Marine Le Pen?
Oya, n'uriya wundi wa gauche w'umugabo.
Urashaka kuvuga Jean-Luc Mélenchon?
Mélenchon niwe wanditse ibyo ngibyo kuri rezo XA ya indi yari twita, ngira ngo ugiyeho wabibona.
Ariko se gushyiraho uyu ministre mushya muri kino gihe makuru byagaragaraga ko afite ibibazo, hasigaye gusa imyaka 3 kugira ngo bajye mu matora y'umukuru w'igihugu. Nubwo bwose makuru ataziyamamaza, hari aho byaba bifitanye isano kugira ngo bishakemo ingufu bazajye muri ayo matora biteguye.
Ibyo byo kwishakamo ingufu nibyo, kuko nicyo gituma igice cya kabiri ashaka kukizanamo uyu muhungu ukunzwe cyane muri guverinoma ye, kugira ngo arebe ko yazamura uburyo bwo gukora politike. Ni icya mbere, arebe uburyo yakorera ibindi bitekerezo bishya Abafaransa. Ni icya kabiri. Icya gatatu ni uko abaminisitiri b'intebe mu Faransa ntibamara igihe kirekire, akenshi uzarebe n'imyaka ibiri, imyaka ibiri n'igice. Ni ukuvuga rero ko muri manda y'imyaka 5 ya perezida hazaho akenshi abaminisitiri b'intebe bakunze kuba babiri cyangwa batatu, kugira ngo bitegure ibyo by'amatora. Nta n'igitangaza cyazabaho nawe asimbuwe nka nyuma y'imyaka ibiri, hasigaye umwaka umwe ngo haze undi. Ariko ubu hari icyo yerekanye abandi batigeze berekana, mu kanya aje mu ihererekanya bubasha kukuburirimo igihe turi kuvugana. Iryo hererekanya bubasha yavuye kuri minisiteri ye y'uburezi n'urubyiruko, avayo n'amaguru aza hariya nyine kuri primatire, hagiye gukora ihererekanya bubasha ngira ngo birerekana uburyo bushya bwo kuyobora. Asa n'ugashatse kwerekana uko yaciye mu muhanda asuhuza abantu bose agenda n'amaguru, ntabwo yafashe imodoka nkuko byari bisanzwe bimenyerewe ku bandi.
None uretse uko kwicisha bugufi ubundi urebye usanga abafaransa bamukundira iki?
Njyewe ngo bamukundira ko ari umwana. Cya kabiri yuko nk'ejo bundi igihe amashyirahamwe y'abarimu yari arimo aganira muri minisiteri, abandi ba minisitiri kugira ubu bari babayeho barazaga bakayatangiza bakamara nk'iminota 20 bakigendera, ariko we yaganiriye nabo nubwo hari abakozi bandi baba bari kubikora, yakomeje kubumvira agumana nabo kuva batangiye imishyikirano muri minisiteri n'inzego zose zinyuranye za minisiteri ye kurinda birangira. Ibyo ngibyo nabyo amasendika y'abarimu yarabimushimiye, ngira ngo n'abafaransa batangiye kubimushimira, nabikomeza muri urwo rwego bizagenda neza. Uretse ko kuba minisitiri w'intebe ni ibintu biremereye cyane, ntabwo ari kimwe no kuyobora minisiteri, kuko icyo uyobora minisiteri zose kandi ufata ibyemezo bikomeye igihugu, cyane cyane ubu ngubu kigiye kujya mu bukungu busa n'uburi kugabanuka, cyane cyane gifite n'ibibazo mpuzamahanga n'ubw'ibibazo mpuzamahanga bikunze kureba Perezida wa Repubulika.
Professor Paul Kananura, umuseshenguzi mu bya politiki mpuzamahanga, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Bakunze Ijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere, hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, ku minsi ya gatandatu n'iya mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni ukuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefoni zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro Agasaro Kabura kizakomeza uko giteye tubahuza n'abanyu.
Twongere twibutse ko ikiganiro mu isanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika rero turibaza ko mwisanga mu biganiro vyacu vyose bitandukanye mu bisata bitandukanye, muri byo harimwo igisata cha sport. Uno musi mu gisata cha sport turabwira ivyerekeye kane 2024 igikombe cha Africa c'umupira w'amaguru kan kigiye kuba ku ncuro ya 34 mu gihe hauri misi mike ngo gitangure mu gihugu cha Côte d'Ivoire. Ijwi rya Amerika yabashikiriza ibigwi n'amateka y'ibihugu 24 bizokinira mu bisagara bitanu vya Côte d'Ivoire muri kana 2024. Umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo hazo ariko arakurikira iyo mikino. Reka duhe ishusho ya amakipe agize amatsinda A na B.
Uyu munsi tubagaruka ku itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu bine aribyo Cote d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Guinée Bissau na Nigeria. Imikino yo muri iri tsinda rya mbere izakinirwa kuri stade yitwa Alassane Ouattara iherereye mu mujyi mukuru w'ubucuruzi Abidjan. Igihugu cya Cote d'Ivoire kizakirira irushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka 40 kuko cyaherukaga kuryakira mu 1984 kimaze gutwara iki gikombe kabiri mu 1992 no mu 2015. Baranga amaso harimo Seko Fofana wa El Nassr yo muri Arabia Saudite, Ivan Dinka ukinira ikipe ya AS Roma mu Butaliyani, Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage, na Karim Konate ukinira Salzburg yo muri Autriche. Cote d'Ivoire imaze kwitabira imikino y'igikombe cya Afrika inshuro 25. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda rya mbere ni Nigeria yatwaye igikombe cya Afrika inshuro 3. Mu bakinnyi bayo b'ingenzi twavugamo rutahizamu Victor Osimhen ukinira ikipe ya Napoli mu Butaliyani, uheruka no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afrika mu bihembo bitangwa na CAF. Nigeria iheruka kwegukana igikombe cya Afrika muri 2013. ndetse maze gukina igikombe cy'Afrika inshuro 20. Ikindi gihugu ni Guinea-Bissau izaba yitabira igikombe cy'Afrika ku nshuro yayo ya 5 mu mateka. Intego y'umutoza Bachio Kande izaba ari ukurenga amatsinda. Igihugu cya kane dusanga mu itsinda rya mbere ni Guinea-Equatorial imaze kwitabira iri rushanwa ku nshuro ya 5. Umwanya mwiza iki gihugu cyagize ni umwanya wa 3 mu 2015. Naho muri 2012 na 2021 icyo gihugu cyageze muri 1/4 kirangiza. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rw'ikipe harimo Emilio uzaba akinnye igikombe cy'Afrika ku nshuro ya 5. Uyu kandi nubwo atari kapiteni w'ikipe azwiho ubuhanga bwo gutsinda, dore ko no mu mikino 5 iheruka amaze gukina ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego 4. Undi ni Jose Makini ukinira Monza yo mu Butaliyani. Ntitwakwibagirwa kandi umunyezamu Jesus Owun wabaye umukinnyi mwiza mu gikombe cy'Afrika cya 2021 mu gihugu cya Cameroon. Umukinnyi ufungura irushanwa ry'igikombe cy'Afrika uyu mwaka uzahuza Cote d'Ivoire mu rugo yakira Guinea-Bissau tariki ya 13 z'uku kwezi turimo kuri Stade Alassane Ouattara yakira abantu 60,000. Itsinda rya kabiri rya B ryo rigizwe na Ghana, Misiri, Mozambique na Cape Verde. Ikipe y'igihugu ya Misiri ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa Afrika, ahanini bitewe n'ibikombe 7 imaze kwegukana. Icya 7 yacyegukanye muri 2010 ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa. Kugeza amajinga ya nirongera kuri kozaho imitwe y'intoki, dore ko muri 2017 na 2021 yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Mu bakinnyi b'imena ba Misiri twavugamo kizigenza wabo Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool na Mohamed Elneny wa Arsenal yombi yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Misiri imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 26. Ghana izwi ku izina rya The Black Stars iri mu itsinda rya 2 yatwaye igikombe cy'Afrika inshuro 4 ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu 1982. Ghana iheruka gutungura isi n'abanyagana. Isezererwa mu mikino y'amatsinda y'igikombe cy'Afrika cya 2021 cyabereye mu gihugu cya Cameroon. Abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya Ghana barimo Mohamed Kudus ukinira ikipe ya West Ham United yo mu Bwongereza, Inaki Williams ukinira ikipe ya Atletico Bilbao yo muri Espagne na Anthony Semenyo na ukinira ikipe ya AFC Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mozambique ni igihugu cya 3 kiri muri iri tsinda. Nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 4. Iya 4 muri iri tsinda rya Bani Cape Verde imaze kwitabira iri rushanwa inshuro 4. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri 1/4 muri 2013. Mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya Cape Verde harimo Thiago Bebe Manuel ukinira ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Iri tsinda rya 2 rikazakinira kuri Stade Félix Fouet-Boigny iherereye mu mujyi wa Abidjan, ikaba yakira abantu 33,000 iyo yuzuye neza.
Arakoze Annette Mugabo kuri ayo makuru yose atubwiye ku vya kane y'2024. Mu kanya turahana gahindukira ariko imbere ko tugahana ngende nsavye imbabazi hari inkuru nayo nabemere mutashoboye gukurikira yerekeye rero Republika Demokarasi ya Kongo aho ingendo ziva mu gisagara ca Goma zerekeza Ibeni na Butembo zizosubira gutangura mu ndwiza zari zimaze igihe kirekire zarahagaze kubera ikibazo cy'umutekano. Iyo nkuru muraza kuyikurikira mu makuru yacu ari imbere. Muri make kandi ngende ndababwiye yuko umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken ari Tel Aviv muri Israel yagiye kuvugana n'abategetsi b'ico gihugu ku mukenyuro ukwiriye gufatwa kugira ngo intambara yo muri Gaza ntitandukire akarere. Nanabibutse ko muri ano makuru twabwiye ivyo Faransa ufite umushikiranganje wa mbere mushasha Gabriel Attal asubiriye Madame Elisabeth Borne yaramaze amezi 20 muri ico kibanza, afite imyaka 34 ni muto mu bamaze kuja mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'Ufaransa. Ni nawe wa mbere agiye muri ico kibanza yemanga ko agendana nabo basangiye igitsina. Niho ngaha dusozereye ano makuru. Nadia Tahana engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze Diana Nina hazina ari kuri micro edirwe maraduhagarikiye twese.